Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Iradi ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kirundi n'ikinyarwanda Washington DC. Kuri mikro uri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Umusirivi yarurimo nawe yarafite imbunda yakoze amasasu arimo nawe yaturikaga abaturage no kuhegera bakigirayo kuko bumva ibintu birimo biturika. N'umusirivi wari washaga nakababwira ati mwigire amasasu ataza kubaturikira.
Uwo ni umwe mu babonye impanuka y'imodoka yaritwaye abanyororo na bus itwara abantu yabereye mu karere ka Karonge mu burengero bw'u Rwanda. Inkuru n'andi makuru twabateguriye turagaruka ko mu kanya. Amari imbere yaho reka tubabwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi duhere ku Burundi. Inararibonye mu bahoze ari abategetsi bakomeye bo ku isi bateye akamo Leta y'u Burundi ku gufata intambwe zikomeye kugira amatora y'umukuru w'igihugu yimirije abe amatora yemewe kandi yubahirije ibisabwa hisunzwe amasezerano yo mu karere ka Afrika ku bijanye n'amatora arangwa na demokarasi n'ubuyobozi bwiza. Ayo masezerano u Burundi bwayateye ku igikumu mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2007 akaba yaremejwe n'ibindi bihugu bitari bike byo mu karere ka Afrika. Kofi Annan ayoboye izo nararibonye akaba yigeze kuba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Yatangaje ko amatora atawakumira abereye ahabona ashobora kuzana umutekano mu gihugu. Ngo ibyo bitabaye ayo matora yotuma ibintu bimera nabi kurushiriza aho gutorera inyishu ibibazo vya politike biri mu Burundi. Ngo amatora natuma abatsinze bemegwa mu byofasha gutorera inyishu ibibazo bikomeye bigeramiye igihugu muri iki gihe. Izo nararibonye zivuga ko uburyo amatora zoba yabayemwo bizoba bihambaye kugira agende neza. Batangaza ko kubera izo mvo itariki y'amatora yotegerezwa gushigwaho biciye mu mwumvikano hagati y'impande zose. Kugira ibikenewe bishikwe ko izo nararibonye zisaba ko ibiganiro hagati y'abanyepolitike vyosubira kubandanya. Abanyororo bafungiye ivya politike bakarekurwa, itangazamakuru rikarekurirwa gusubira gukora mu mwidegemvyo, imikangara yitwaje ibigwanisho ikavyakwa. Imigambwe yose ya politike ngo yotegerezwa kurekurirwa kwiyamamaza atagutega ubwoba. Abakurikirana amatora mu mahanga bakarekurirwa kuja aho hose bifuza kuja atantambamyi. Inararabibonye zirimwo abahoze ari abategetsi bakomeye zimenyesha kwivyo ari ibintu ngendegwa ko bitegerezwa kubahirizwa kugira haba amatora arangwa n'umwidegemvyo kandi atagira kanenge no gutuma leta ivuye muri ayo matora yemegwa hamwe no gutuma umutekano n'iterambere birangwa mu gihugu. Izo nararibonye zigizwe n'abategetsi bigenga bakoresha igihagararo cabo kubijanye n'amahoro, ubutungane n'agateka ka muntu ku isi. Uwo mugwi washizweho na Nelson Mandela mu mwaka w'2007. Twamenyesha ko izo nararibonye zigizwe na Marty Atisari, Kofi Annan, Ella Bat, Lakhdar Brahimi, Go Harlem Brundtland, Fernando Enrique Cardozo, Jimmy Carter, Ina Gilani, Grasa Machel, Mary Robinson na Ernesto Zedillo. Utwigoro tw'abategetsi bakomeye baserukira ibihugu vyabo twugushika ku masezerano atabibazo asiga inyuma kuri programme ya nucléaire y'igihugu ca Iran twabandanije no munsi kwa kane mu gihe hasigaye umunsi umwe w'ikiringo ntarengwa ko ca nyuma cashizwe ko kugira kirangire. Mu biganiro bitari bike yagiranye na bagenzi we umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yavuganye ku telefone n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu c'u Burusiya Sergei Lavrov ku biganiro bibandanya. Imbere yaho Lavrov yabwiye abamenyeshamakuru mu Burusiya ahari mu nama ko abategetsi b'u Burusiya bashigikiye akigoro k'igihugu cya Iran ko gukuraho ibihano Iran yafatiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bijanye n'ibigwanisho. Avuga ko basaba ko ivyo bihano vyovanaho mu buryo bwihuta bushoboka. Abategetsi b'ibihugu vyo mu burengero bw'isi batangaje ko badashigikiye ko ivyo bihano vyovanwaho, mu kuvuga ko ivyumvikanywe ko mu gisagara cya Lausanne mu gihugu cy'u Swiss mu kwezi kwa kane bisaba kugabanya bikomeye ibigwanisho n'amamisile balistique bizoshirwa mu ngiro nshasha mu ngingo nshasha y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU izategurwa kugira ishigwe mu masezerano ya nyuma. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tubandanya kubashikiriza amakuru twabateguriye. Ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi birarindiye umugambi mushasha w'igihugu c'Ubugiriki werekeye gufashwa n'ivyo bihugu mu gihe umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki Alexis Tsipras ariko agerageza kwerekana imigambi yiwe yo gutunganya ubutunzi kugira Ubugiriki ntibwirukanwe mu mugwi w'ibihugu vy'Uburayi bikoresha ifaranga rya euro. Igihugu c'Ubugiriki gifise gushika isaha zitandatu zo mu ijoro kugira kibe cerekanye iyo migambi yereke butunze kugira icyo gihugu kironswe izindi nkurane z'imyaka itatu mu byofasha amafaranga ari mu bubiko mu mabanki y'Ubugiriki bigatuma ubutunzi bw'Ubugiriki budasenyuka. Abatanga amadeni b'abanyamahanga ikigega mpuzamakungu FMI ibanki nkuru y'Uburayi n'ibihugu bibanyi by'Ubugiriki bitegekanya kwihweza imigambi y'Ubugiriki imbere y'uko abategetsi b'ibihugu by'Uburayi bihweza iyo migambi ku munsi w'Imana mu nama yihutigwa. Amasoko imitahe yagize inyungu zikomeye no munsi kwa kane mu gihe hari umwizero kw'imigenderanire hagati y'Ubugiriki n'ibindi bihugu by'Uburayi ishobora gusubira kumera neza imbere y'igihe ntarengwa ko cyo ku munsi w'Imana kugira Ubugiriki bube bwashitse ku masezerano n'ibindi bihugu 18 bikoresha ifaranga rya euro. Papa Francis yakiwe na president w'igihugu cya Bolivia Evo Morales igihe yashikeje kwa gatatu igihugu cya Bolivia. Igihugu cya kabiri agendeye mu rugendo rw'ibihugu bitatu arimo mu karere aturukamwo ko muri Amerika mu manuko. Papa Francis yabwiye abantu ibihumbi n'ibihumbi bari bakoraniye ku kibuga cy'indege cyo ku mugwa mukuru wa Bolivia La Paz kwico gihugu cagize intambwe zikomeye mu gutuma abantu bo mu nzego zose bagira uruhara mu butunzi politike n'imibano mu gihugu. President wa Bolivia Evo Morales yatangaje ko Papa Francis yemera guhabuza abanyagihugu muri Bolivia imigenderanire hagati ya Ekleziya Katolika n'igihugu cya Bolivia yaratosekaye inyuma ko President Morales president wa mbere kavukire w'ico gihugu afashe ubutegetsi mu mwaka w'2006 yamara iyo migenderanire yageze intambwe kuva Papa Francis atowe mu mwaka w'2013. Igisirikare cy'igihugu cya Nigeria gitangaza ko cahagarise umuntu yikekwa ko yagize uruhara rukomeye mu gutegura ibitero vy'amabombe vyahitanye abantu barenga 70 mu bisagara vya Jos na Zaria muri yindwi. Ibyo igisirikare cya Nigeria cyabitangaje ejo kwa gatatu. Umuvugizi w'isirikare Colonel Sani Usman yatangaje ko ihagarikwa ry'umuntu yikekwa muri ibyo bitero ryabaye kuri bariyeri mu ntara ya Gombe amenyesha ko uwo muntu izina rye ritatangajwe ihagaritswe n'abandi babiri. Usman yatangaje ko ihagarikwa ryiwe cyari gikorwa cyakozwe n'inteko za leta nta mugwi witiriye ibyo bitero yamara vyabaye mu gihe hari ubwicanyi butari buke bwitiriwe umugwi Boko Haram bwahitanye ubuzima bw'abantu 200 mu ndwi irangiye. Ifatwa ryo muntu rihuriranye n'ivyashikirijwe na leta ya Nigeria byo kuganira n'umugwi Boko Haram. Muteza amatwi ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi tuvugira kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95.2 n'ibice 2 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice 3. Dushobora kwakira ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp nimero yacu ni 202-441-9931. Mufise amafoto ivyimubiro canke amakuru yaho muherereye muyaturungikira kuri iyi nimero maze tukabibatangariza. Umwanya w'amakuru yo mu karere uhere mu Rwanda aho mu burengero bw'ico gihugu mu karere ka Karongi havugwa urupfu rw'abanyororindwi bahiriye mu modoka igihe bari bagiye kuburanira aho bikekwa ko bakoreye ibyaha. Ababonye uko iyo mpanuka yagenze babwijwe rya Amerika ko ataburyo abahiye bashobora kwitabara kuko babiri babiri bari basangiye ipingu rimwe. Urwego rw'amabohero mu Rwanda ruvuga ko ubwo buryo bwo gutwara abanyororo bwiye kuzokosorwa mu misi iri imbere nihaboneka ubushobozi. Iyi nkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Abagororwa baguye muri impanuka hari uwitwa Ukwishaka Jean yavutse mu 1990 wa kabiri Senguru Revidaste
ahagana ku masaha ya saa 9 n'igice z'igicamunsi. General Paul Rwarakabije ukuriye urwego rw'amagereza mu Rwanda aratangariza abanyamakuru amazina y'abagororwa bahitanywe n'impanuka mu gitondo cyo kuri uyu wa kane.
Wa kane yitwa Ndihokubwayo Toma yavutse mu 1994.
Ni impanuka yabereye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Karongi. Imodoka yo mu bwoko bwa Daihatsu y'imfungwa n'abagororwa yari turutse kuri gereza ya Muhanga ijyanye abagororwa i Karongi kuburaniraho bikekwa ko bakoreye ibyaha ngo yagonganye na minibisi itwaye abagenzi i Kigali. Barindwi mu bagororwa 12 bahise bahira muri iyo modoka barakongoka. Ijwi rya Amerika yavuganye n'umuturage wahageze impanuka ikimara kuba yibwira umwuka wa ruhari.
ariko genageje kubura n'abaturage bari bahari to urumva sinkuru abasha gusubiramo neza nabo byabarenze kubona umuntu ari mashya yamba amapingu nta kintu rwuze kumukorera umusirivi yarurimo nawe yarafite imbunda imbunda yakopeka amasaso arimo nawe yaturikaga abaturage no kuhegera bakigirayo kuko bumva ibintu birimo biturika n'umusirivi warwashaga nakabwa ati mwigira amasaso ataza kubaturikira byari ibintu bitegwa kuburyo abaturage kuyisubiramo nabo babonaga bafite ubwoba kubivuga yari inkuru iteye ubwoba kuyisubiramo
abakurikiraniye hafi by'iyi impanuka ibyago ku rwego rw'amagereza n'ababuza babu bavuga ko icyatumye hitana benshi ari uko abagororwa babiri babiri bari bazirikanye mu ipingu rimwe ku buryo kwitabara bitari bworohe ni ibintu bimenyerewe n'ubusanzwe kuri uru rwego rw'amagereza imbere y'abanyamakuru urwego rw'amagereza rwasobanuye ko kubazirika rutyo biterwa n'ikitiri ibyaha burumwe akurikiranyweho uru rwego ntirutomora neza ikizakorwa mu minsi iza mu buryo bwo gucunga imfungwa n'abagororwa ariko mu bisobanuro rutanga byumvikanisha nta shitiko ibyabaye byagize icyo byabasigiye kizabatera guhindura ubu buryo komiseri mukuru w'urwego rw'amagereza mu Rwanda General Paul Rwarakabije
ni ufungwa cyangwa abagororwa burya kategori zabo ziratandukanye abantu iyo ubonye bari escort ari nini ibyo baregwa biba biri birenze urugero kenshi aboroheje nabuze abona bafite ipingu rimwe ari babiri akenshi nk'abo ngabo nibyo byaha bakurikiranyweho biba byoroheje ni ibyago kuba habaye impanuka ariko ubundi iyo abantu babiri ubonye bafite ipingu rimwe bari hamwe birumvikana ko mu minsi ikurikira ubwo buryo y'umuntu ahuye n'ikibazo nka kiriya mu bikurikiraho hari ibihinduka kuko iki ntabwo ari kiri barasisi gusa kirareba n'igihugu cyose ku buryo n'ingamba zashobora kuzaza kera zikaba zakurikira vuba
si buri gihe ariko biraba ku bagororwa baregwa ibyaha byoroheje batwarwa muri za kamyonete bazirikanye babiri babiri mu ipingu rimwe ibi ngo biraterwa n'ubushobozi buke bizakosorwa nibuboneka imfungwa n'abagororwa bagacungwa mu buryo bwa kimwuga komiseri jenerali Rwarakabije
ariko ubundi ni ibintu biba biri mu ngamba zifatwa kugira ngo hazagurwe imodoka zijyanye n'uko abantu dutwara ari abacungagereza dutwara ari na bariya abagororwa dutwara n'imfungwa bose bagira imodoka ishobotse minibus cyangwa se n'izindi bene bariya bagomba kugendamo cyangwa mwabonye mu bafatanyabikorwa hari ibyo dufatanya nka hano hepfo kuri gereza hano ya Kigali hari imodoka bo babonye nshya zitwara imfungwa n'abagororwa aha rero n'iwacu naho birateganyijwe n'ubwo ubushobozi butaragerwaho
abagororwa batanu barokotse impanuka bakomeretse bikabije baravurirwa mu bitaro bikuru bya kaminuza i Kigali CHUK urwego rw'imfungwa n'abagororwa ruvuga ko rugiye kwihutira gufasha imiryango y'ababuza babo bakabashyingura nyuma hakazarebwa iby'amategeko ateganya habanje gukorwa iperereza ryimbitse ku bijyanye n'iyi mpanuka akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho ibarabara rya Buterere rija ku kibuga cy'indege cya Bujumbura giriwe ryugaye kubera abanyagihugu baba ngaho bari bazibye amabarabara abo banyagihugu bavuga ko ivyavuye ku bantu ko vyavuye ku bantu babo batwawe n'igipolisi ku mugoroba wa gatatu muri bo harimo intwazagabo mu gipolisi asanzwe aba aho ku Buterere numu civile asanzwe ngo ari umunywanyi wa agatango rwasa mu rwego rw'iperereza bavuga ko bari bafise abantu bafashe abantu bafise ibigwanisho ni inkuru ya Tabita Mukamusoni
Jaho mukuri mfise akababaro kubera ni musaza wanje yandondereye irasiyo ubu abana bagomba gufa n'inzara
cyatumye abanyagihugu tugenda mu ibarabara canke tugagira tugaragaza akababaro byavuye yuko ejo hari imodoka yo muri documentation yaje ngaha ngo ije gusaka ibigwanisho
abo ni umwe mu banyagihugu intwaza ngabo mu gipolisi n'umusivile barayi bafashwe n'ugwego gw'iperereza icibonekeje nuko mu polisi n'uwo musivile imihana yabo yegeranye abanyagihugu bavuga ko imodoka y'ugwego gw'iperereza yatwaye abo bantu ataci bafatanye
baraje hajye kumubanyi wacu mu police bagenda ngo ariko baramusaka ibigwanisho we nta bigwanisho twabonye hama baca binjira no ngaho kubwo mubanyi w'umusivile baragenda barasaka ibintu byose byo mu nzu barasanzaza baca basimbira ku musore waho barajana bamujanye rero ntibigeze bamubwira ati tujanye tumujanye kubera iki nta kintu bigeze berekana bakuye muri iyo nzu ngo babahamagare mu rwa bamenyesha makuru babereka ati twebwe abajejwe umutekano cyangwa abantu bo muri documentation ngiki kintu dufatiye muri runo rugo kitajanye na amategeko ni kigwanisho dufashe
baza nyeriste yabantu baza bararondera hakubera baza babaza ngo mama Kennedy twande habahe hanyuma abacho bavuga mama Kennedy abangaho hanyuma carabaye mama Kennedy yagiye gusenga ngo yagiye gusenga none wona mama Kennedy mufanike ngo mama Kennedy nimshiki wanje turavukana ngo sasa wewe turakotine tukujane utuje mama Kennedy bacora
mushi mama Kennedy ni
nijeo
ah niwe bashaka rero
cyariste iriko izina rya mujyo gusupa mama Kennedy kubera batabazi mazina yabo babasaje
bamusimbiye ko baramutwara umutwara nk'umuhimbiri agenda kumufunga twebwe by'umupolisi biragoye kumenya kuko urumva ibintu byabereye mu gipolisi muga kuntu twari dusanzwe tuzo mu polisi twibaza yuko ari imvo za politike arizo zatumye baza kumujana
kubera iki yarafisa ahengamye
oya ni kubera yegereza oya uwo mu polisi twebwe turi ngaha tumva twayaga tukagirana imigenderanire nta n'umuntu numwe yaba uwo bakorana ku kazi cyangwa uwundi muntu nta n'ikintu na kimwe twari bwamo nikiza ngaha muri iyo nzu ngo ni ikintu kiriko kirahabera kugira kwa makenga kuvuga ati aba bantu baje gusupa bariko barakurikirana numva ari twikintu cyadutangaje no gukuru bamutwaye bakaca basimbira no kuri uwo musivire wacu bagatwara kandi ikintu kimwe bamubonanye ngo basanze mu nzi inkaratazi zivuga umugambo wa FNL nico bamujije nico bamutwari
mu gipolisi ciperereza wo basigura ko ari umwe yafashwe kandi atunze ibigwanisho atabifitiye uruhusha Teresva Bigirimana avugira ugwego gwiperereza
uyo muntu numuntu umwe ntawe uvuga yo kora abanyagihugu benshi numuntu umwe wenyene kandi nawe ne yagizwe ibintu bimwega wenyene kugiticiwe bari muri bajya abantu busanga basibanisha batabifitiye uruhusha abo rero nabo nzego z'umutekano tegeza kutubibaka
abanyagihugu ayo makuru barayahakana bakavuga ko uwafashwe yahowe ko ari mu mugambwe FNL yigenga irongowe na Gatongwaza
ikintu tuvuga ni bamurekure kandi ikindi natwe Yireta ahantu wumva ivuga ati hari ibigwanisho tugiye kwaka ari ugiye gusaka izo riri bahamagaramwe rw'abamenyesha makuru mugene mujanye bagifata ico kigwanisho bakibere kandi ko bace basimira ku maradio ngo ibigwanisho ngo twafashe hariya atavyo berekanye urumva
ubu bagufashe uri mu mugambo utari mu CNDD FDD ni nk'umwasi bace bagutwara no kuvuga ikintu ubu tuko turahohoterwa no kubera turi tutari mu mugambo wa CNDD FDD bagomba gudushira mu kamenga bakora twinziza mu ruhongore nk'impene nta kindi bakora duhora
ndi baza twari turi ngaha urumva
abasanzwe baba ngaho ku buterere basaba umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kudatwaza igikenye mu gufunga canke guhohotera aho batavuga rumwe abanyagihugu baho ku buterere nabo nyine ngo bace bafata ubusanzwe arongoye agacimbiri muri iyo quartier ariko ngo bahavuye bamushikiriza urongoye quartier ya buterere isaa zitatu z'ijoro kuri uyu wa gatatu uyu n'umwana wiwe asaba ko abafashwe borekugwa n'umuvyeyi wiwe akoroherwa
mje wanje ngene byagenze we bamuhura ngo kubera ngo baje gutora umuntu ngo mu mutumba rongoramwo ngo nibishoboka baze gutora umuntu nawe ari hanje baca baramufata mutama ngo niho yoshobora kuba uyo muntu wako abanyagihugu baguma bamwishuza papa wanje ngo bazane uyo muntu none uwo muntu atabonetse none wumva bica bigenda
iyo ngendo yo gufata abantu batandukanye bivugwa ko baba bari mu migambwe itavuga rumwe na CNDD FDD iribonekeza atari hake mu makaritie atandukanye gisagara cha Bujumbura no mu ntara zitari zike z'u Burundi hari nabi kwa bikaba akamizwe n'ingoma atugafatira kumushinga nazi ku izina rya Désiré yarasiye mu ntara ya Cibitoke aho biti Buganda kuri wa gatatu niho yafubgana iteka wonawe ngo yarasanzwe ari mu mugambwe MSD mu gipolisi wo baguma basigura ko abafatwa bafatwa kumvoza amatohoza ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Inyuma yuko abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ko muri Afrika mu buseruko bahuriye Dar es Salaam kwihweza ibibazo biri mu Burundi bagafata ingingo Etienne Karekezi yavuganye na ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana ku kugene yakiye izo ngingo zafashwe
Ngenda sanga ibyavuzwe n'abayobozi b'ibihugu byo mu karere k'iwacu ari ibintu bijyanye n'ubwitonzi kandi bigaragaza ko koko bashaka ko mu gihugu haba amahoro ntabwo bazanye position yo gashoza ntambara ahubwo baravuga bati muri abavandimwe mwigihe amatora azabe ariko abe umwuka umeze neza cyane cyane ko hagati aho hari n'ibindi bigenda bigaragara ko nubwo havugwa ngo haba hari FDLR ariko hari abandi muri iyi minsi bavuze bati rwose noneho tugiye gushoza intambara abo ntabwo wenda abayobozi bo muri East Africa bari bakamenya ko ibyo byabaye ariko
ngira abo nabahe muvuga
abantu abayobozi ba gisirikare bari abashatse gukora kudeta bavuga bati ni hahandi n'ubundi tugiye guteriza intambara kandi tuzavanaho ubutegetsi. Ubwo rero nkeka ko iki gihe wenda cyazatanga umwanya wo kugira ngo ibyo byose babyige aho gukomeza gutsimbarara ngo FDLR cyangwa abandi bashyiremo n'ibyo bibazo byose nabyo byigwe mu karere kandi no mu gihugu.
Hari ibihugu by'ibihangange harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari umuryango w'abibumbye basabye ko Perezida Pierre Nkurunziza atakwiyamamariza manda ya gatatu, bivuga ko cyangwa bavuga ko binyoreje n'amategeko n'amasezerano ya Arusha Abarundi basinye ndetse n'itegeko nshinga. Musuzume kiriya cyemezo cyangwa bira byifuzo bya Afrika y'Iburasirazuba, abayobozi bakareya karere bahagaze he?
Nje nkeka ko abayobozi bo mu karere bo babona ukuri kubera mu Burundi kandi bagashyiramo no kubaha abayobozi b'icyo gihugu n'abarundi muri rusange, kuko sinumva impamvu ngewe nubwo bishoboka ko baba bazi amategeko y'ibihugu byacu kuturusha, ariko simbona impamvu Abanyamerika cyangwa ibindi bihugu bikomeye byaturusha kumenya amategeko bikarusha n'abayobozi b'ibihugu duturanye amategeko agenga ibihugu byacu. Bashobora kuba barabitekereje bafite n'izindi mpamvu, bafite n'inyungu, ariko nyinshika ko Abanyafurika rimwe na rimwe bagomba kujya baha priorite abaturanye n'ibihugu by'inshuti.
Mwe muragira muti Abarundi bakwiye gutega amatwi abayobozi ba Afrika y'Uburasirazuba, ariko imbere mu Burundi abanyapolitiki ku mpande zinyuranye zirebwa n'ikibazo cy'amatora mu Burundi bakemanze iriya minsi 15 abakuru ba Afrika y'Uburasirazuba bavuze ko amatora ya perezida yasubikwaho, bakemanga kandi nishyirwaho ry'umuhuza mukuru ku bibazo by'u Burundi perezida wa Uganda Yoweri Museveni. Mwe murasa naho atari ko mubibona.
Oya, harimo ingorane zikubye ziraboshye, harimo ingorane ziboshye cyane, kuko si ukuvugira ubutegetsi buriho kuko ntaho mpuriye nabwo, ariko ababurwanya baravuga bati ntabwo dushaka ko perezida yamamaza, ntabwo dushaka amatora akozwe muri iki gihe, noneho amatora yakwigizwa yo kugira ngo babone igihe cyo kwitegura, bati nabyo ntabyo dushaka, n'umuhuza bashyizeho nawe ntitumushaka. Ubwo rero urumva ibisigaye nyuma y'ibyabaye mu Burundi, nyuma ya tentative ya kudeta yabaye, nyuma nanone yabariya bamaze kuvuga abajenero bahungiye mu bihugu byo mu karere bavuga bati tugiye gutera, urumva ko biragoye cyane kumva kihishe nyuma y'ibyo byose. Nta bantu bakunda igihugu cyabo nk'abandi kandi bakunda demokarasi barabigaragaje, ariko rero nkeka ko muri bihe bikomeye icyatuma ibintu bigenda neza nuko Abarundi bose bagombye kwiyoroshya bakwiyumanganya bagacisha make kugira ngo bahe umwanya ibiganiro no kumvikana cyane cyane, kuko birenze aho byari bigiye kugera mu kwezi gushize, wenda bata ihene n'ibiziriko, nkeka ko bitaba ari byiza. Rero
ndabashimiye cyane ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, tuvuganye ari mu Bufaransa.
Bavyeyi namwe mwese mufise uruhara mu myerekano yari yo yose. Nta ukwiye kwigira sinda bibazwa mu gufata ingingo zose zikingira umwana kuko ataruhara narumwe afise mu matatu.
Tubaraba twikendera ngukona twe tutabyaye.
Ladies and gentlemen,
save the children.
Akona kabo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Muteze amatwi radio ya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi tuvugira kuri FM 99 n'ibice 4 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Dushobora kwakira ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp nimero yacu ni 202 441 9931 mufise amafoto ivyimubiro canke amakuru yaho muhereye mwayatunungikira kuri iyi nimero maze tukabibatangariza. Amakuru twari twabateguriye kuri isaha giye kurangira ya murato bibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Dutangiye ku Burundi aho inararibonye mu bahoze ari abategetsi bakomeye bo ku isi bateye akamo leta ya Burundi ko gufata intambwe zikomeye kugira amatora y'umukuru w'igihugu yimirije abe amatora yemewe kandi yubahirije ibisabwa hisunzwe amasezerano yo mu karere ka Afrika kubijanye n'amatora arangwa na demokrasi n'ubuyobozi bwiza. Amasezerano Burundi bwateye ku igikumo mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2007 akaba yaremejwe n'ibindi bihugu bitari bike vyo mu karere ka Afrika. Kofi Annan yoboye izo nararibonye akaba yigeze kuba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yatangaje ko amatora atabakumira abereye habona ashobora kuzana umutekano mu gihugu. Ibyo bitabaye amatora iyo tuma ibintu bimerera nabi kurushirizaho gutorera inyishu ibibazo bya politike biri mu Burundi ngo amatora iyo tuma abayatsinze bemegwa mu byo fasha gutorera inyishi ibibazo bikomeye bigiramye igihugu muri iki gihe. Izo nararibonye zivuga ku buryo amatora zoba yabayemo bizoba bihambaye kugira agende neza. Batangaza ko kubera izo mvo itariki y'amatora yotegerezwa gushigwaho biciye mu mwumvikano hagati y'impande zose. Ku bakunzi ba tennis twababwira ko mu ihiganwa rya Wimbledon uno musi munkino zabaye ku rwego rw'abapfason Serena Williams yatsinze Maria Sharapova mu maseta 2 ku manota 6-2 na 6-4. Mu rundi rukino rwabaye Gabrine Muguruza wo mu gihugu cya Espagne yatsinze Agnieszka Radwanska wo mu maseti 3 ku manota 6-2, 6-3 na 6-3. Naho ku ruhande rw'abagabo mu gice c'imbere y'igice cya nyuma ko no kugwego rw'abagore zizabaye no munsi n'izimbere y'igice cy'igice cya nyuma mu nkino rero z'imbere y'igice cya nyuma cy'igano rya Wimbledon ku rwego rw'abagabo zizobejo ku wa gatanu Novak Djokovic azohura na Richard Gasquet mu gihe mu rundi rukino Roger Federer azokina na Andy Murray. Ku yandi makuru twabashikirije twabwiye ko utwigoro tw'abategetsi bakomeye baserukira ibihugu byabo two gushika ku masezerano atakibaza siga inyuma kuri programme ya nucléaire y'igihugu cya Iran twabandanije uno munsi kuwa kane mu gihe hasigaye umunsi umwe w'ikiringo ntarengwa ko cya nyuma cashizweho kugira kirangire. Mu biganiro bitabike yagiranye na bagenzi b'umushikiranganje ajeje imigenderanire wa Amerika John Kerry yavuganye ku telefone n'umushikiranganje ajeje imigenderanire w'igihugu cy'u Burusiya Sergey Lavrov mu biganiro bibandanye. Kwindi nkuru twabwiye ko ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi birindiriye umugambi mushasha w'igihugu c'Ubugiriki werekeye ugufashwa n'ivyo bihugu mu gihe umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki Alexis Tsipras ariko agerageza kwerekana imigambi yiwe gutunganya ubutunzi kugira Ubugiriki ntibwirukanwe mu mugwi w'ibihugu by'Uburayi bikoresha ifaranga rya euro. Nshuti mwakurikiranye ibiganiro vyo kuri iyi saha aha niho bigarukiye tukaba tubashimiye kuba mwashoboye kubikurikirana. Mugire rero umugoroba mwiza mwese. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.